Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Iri ni Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kwashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi ba Radio Ijwi y'Amerika mu kiganiro cy'umunsi. Turi kumwe n'abashingantahe bane bafashe umugambi wo gukoresha uruganda ruvuga cyane cyane ku byerekeye amatora mu Burundi, amatora mu 2015. Turi kumwe na Jean-Marie Nduwimana, tukaba turi kumwe kandi na Philippe Masabo, turi kumwe kandi na Edouard Hakizimana, tukaba turi kumwe kandi na Eric Niragira. Mu kanya washingantahe mbere gutangura, ndabasaba batwidondere batubwire naho bari, hanyuma nkuko nabivuze tuza kuvuga cyane cyane ku byerekeye amatora. Kiganiro ni Jean-Marie Nduwimana ahava agiteramisha ko ni kiganiro nkuko muyizi gihe ijambo abanyabanyi ba Radio Ijwi y'Amerika. Nashaka ntangure kuri mwebwe mushyana Jean-Marie Nduwimana, mutubwire mutwidondore.
Ndabashimiye Frederic, yo nitwa Nduwimana Jean-Marie nkuko mwabivuze, nsaba mba mu gihugu cy'u Burundi. Ndi mu Barundi basanzwe baba hanze, hanyuma kuva mu 2011 nashinze isosiyete iwanje, isosiyete isanzwe ifasha guhuza cyangwa guteza imbere imigenderanire ijyanye n'ubutunzi hagati ya Afrika n'Uburayi. Hanyuma haraheze nk'imyaka ibiri SEDAKE y'i Burundi isabye ko noshobora kuyiserukira ngaha mu Burundi. Nibaza kwicyo niko no kwidondora mu majambo make.
Reka tubaze n'umushyanahe Edouard Hakizimana.
Murakoze cyane. Je ni Edouard Hakizimana, nkaba mba muri Leta Zunze za Amerika, muri State ya Arizona mu mujyi wa Tucson. Ama kaba abampagarariye SEDAKE ngaha muri Leta Zunze za Amerika. Nkaba nongera kandi nkabasanze nkora n'andi mashyirahamwe ngaha. Ndibaza mu cyama cyo byo nshaka kudondora.
Yego, me mushera Philippe Masabo.
Murakoze nkwivuze nitwa Philippe Masabo, nkaba ndi ngahe Bujumbura i Burundi, nkaba njejwe mu ishyirahamwe SEDAKE gutuma tumana ko amakuru. Umva nkaba wa mugani nkorera ngaha mu ishyirahamwe rya SEDAKE nyene i Bujumbura mu bikorwa tugeje bya misi yose.
Eric Niragira.
Murakoze ko nitwa Niragira Eric. Nka muri umwanya ndi mu Buhorande, ariko nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe SEDAKE nkabamba i Burundi.
Murakoze bashingantahe mwese kandi muramutse neza.
Muramutse.
Nashaka rero imbere yo gutangura, nk'uko twabivuze ku munsi wa gatandatu hategekanijwe uruganda mu gihugu cy'u Buhorande, uruganda ruzovuga cyane cyane ku byerekeye amatora mu Burundi yo mu 2015. Nashaka ubwa mbere na mbere Jean-Marie Nduwimana, mutubwire mbega icyumviro cyo gutunganya uruganda nk'urwo cyabajemo gute?
Yego, nk'uko mubivuze kuri uyu munsi wa gatandatu turiko turategura uruganda, uruganda ruzohuza abarundi n'inshuti z'abarundi kugira ngo dushobore kuganira ikibazo kijyanye n'amatora. Twimirije amatora yo mu 2015. Icyo cyumviro cyatujemo ahanini kubera imvo zibiri. Novuga ko imvo ya mbere ari imvo ijyanye n'ukuntu abarundi basanzwe baba hanze bamana nta ryo bakurikirana ibibera i Burundi, hanyuma ugasanga banafasha mbere cyane ahubwo u Burundi, haba mu bijyanye n'ubuzima bwa politiki y'igihugu, hamwe n'ubuzima imibereho y'abantu, na cyane cyane ubutunzi bw'igihugu. Hanyuma nk'uko mwese mwama mubikurikirana, ubu twimirije amatora, abantu bose barumva amajambo hirya no hino hino, tukumva ko amatora mu by'ukuri ariko arategurwa, ariko ukuntu ariko arategurwa ugasanga bamwe tuvyumva ubutandukanye, na cyane cyane nka twebwe tuba dusanzwe tutari hafi y'u Burundi.
Nashaka kutubwira abo mwatumye muri iyo nama, mwatumye bande?
Abantu twatumye muri iyo nama, nk'uko nabivuze, twaratumiye abarundi ubwa mbere na mbere baba hanze, hanyuma twarashoboye gutumira n'umuntu azova i Burundi kugira ngo aze aduhe umuco kubijyanye n'ubuzima bw'igihugu ubu na cyane cyane ukuntu amatora ariko aritegurirwa. Twaratumiye kandi n'ubuserukira igihugu cy'u Burundi mu Buhorande, turanatumira n'ubuserukira igihugu cy'u Buhorande mu Burundi, ntituramenya neza ko azoshobora gushika. Hanyuma twaratumiye n'abaserukira ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu aha mu Buhorande, abo baramaze kutwemerera ko bazuza cyo kimwe n'ubuserukira u Burundi ngaha mu Buhorande. Hanyuma turanatumira n'inshuti n'abagenzi harimo n'abafise amashyirahamwe asanzwe afasha u Burundi yo ngaha mu Buhorande.
Abarundi bashobora kuba bamaze kwemerera ko bazokwitaba iyo nama ni bangahe bava mu bihugu ibihe by'Iburayi?
Biragoye kugira ngo tubahe igitigiri cy'ukuri kuko n'ubu baracyabandanya biyandikisha, ariko uko no icyo novuga nuko turiko turaharura hagati y'abarundi batari munsi ya 50%. Abo tumaze kumenya ko bazuza, abandi baracyabandanya biyandikisha nkuko nariko ndabivuga. Hanyuma abo nabo bakaba baza bava mu bihugu by'u Burundi n'ibihugu by'u Bubiligi. Ivyo bikaba byanatumwe n'ukuntu ubutumwa bwacu bw'abashyikiriye butevye.
Hariho ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe cy'amatora, aho usanga abantu binubana. Mbega uburyo mwakoresheje kugira ngo abantu bose, abarundi bose bo mu mihingo itandukanye, bo mu bwoko butandukanye, bitabe urwo ruganda ni nk'ubu?
Yego, nk'uko nabibabye ubwa mbere, twebwe ahanini imvo yatumye dutegura urwo ruganda simvo ahanini ijyanye na politiki, kuko twebwe mu by'ukuri icyo twemera nuko politike ubundi iraza, ariko ahanini ubutunzi nabwo buraza imbere ya politike. Abo bantu kugira ngo dushobore gutumira abantu batandukanye, twaravye hariho abantu usanga baserukira imigambwe ngaha mu bihugu tubayemo. Hanyuma hariho abantu usanga bafise amashyirahamwe yabo bashinze, ayo mashyirahamwe ugasanga arakorera ngaha, arakorera n'i Burundi. Hanyuma hariho abantu usanga barashinze nk'amasosiyete nk'uko nabivuze, ahantu raba nko ku ruhande rw'uwanjye, usanga ayo masosiyete akorana n'amasosiyete yo ngaha mu Buhorande, yo ngaha i Burayi, ariko akaba akorera kandi no muri Afurika na cyane cyane i Burundi. Abo rero nibo navuze nti hariho abagenzi b'Abarundi nabo twatumiye. Abo bagenzi twatumiye ntibari muri bya bitigiri, ariko ndababarira bari hejuru ya bijya bitigiri, nari ndababariye.
Egome deka duhe ni jambo abashiganaye hibandiye turi kumwe Philippe Masabo, Edouard Hakizimana hamwe na Eric Niragira, nabo nyene barafite ibibazo bababaza byerekeye cyane cyane urwo ruganda. Ijambo ni rwanyu bashiganaye.
Murakoze Frederic. Ni Hakizimana Edouard. Nagomba mbaze umushinganaye Jamari Nduwimana icyatumye yumvira ko urwo ruganda rwobera muri Hollande atumbire ko yorutwara mu Burundi, kuko dusaba tuzwa n'amatora azobera mu Burundi kandi uzabira abarundi cyane. Murakoze.
Ikibazo cyiza.
Urakoze cyane Edouard. Nibaza ko icyo ari ikibazo abantu benshi bazombaza no kuwa gatandatu. Nagomba imbere yuko ndabishura kuri icyo kibazo, ndabibutse yuko u Buhorande ari igihugu cyamye kiri inyuma y'abarundi n'u Burundi kuva tukiri mu ngorane z'intambara gushika aho tuziviriyemo mu gusinya amasezerano y'i Arusha. Noneho u Buhorande ntibwahagarikiye ngaho, bwarabandanije budufasha, ubu bukaba bwemeye gufata u Burundi bukabushira kuri programme yisangije. Novuga iyo ruzenye programme ijyanye n'ibintu by'ubutunzi no gufashanya, bakaba badushize ku rutonde rw'ibindi bihugu 15. Nicyo cyatumye rero tuvuga duti iki gihugu camye kigwa inyuma u Burundi, iki gihugu ciyemeje kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi, ndeka natwe tubereke yuko twemera kandi tubona ivyo bandukorera twashatse rero kwereka abarundi n'amakungu ko igihugu cy'u Buhorande dufitaniye ubucuti budasanzwe.
Ni Philippe Masabo i Burundi Bujumbura. Nagenda abaze ngenda byumva niki ni inama ikomeye izohuza abantu benshi mbe uburyo uburyo mu kuzokoresha kuri iyo nama mwo bamwabukuye hehe.
Kibazo cyiza.
Urakoze cyane Philippe. Nagomba ndabamenyeshe yuko ubwo ruganda rwateguwe ahanini n'aba n'imigwi ine. Umugwi wa mbere ni wa societe yitwa Intercontinental Partner and Partnering, sinzi ko kivuga mu cyongereza Intercontinental Partner and Partnering. Iyo ni societe nashinze kuva mu 2011, hanyuma tufashanije na SEDAC y'i Burundi, hanyuma twafashijwe ahanini na n'ishyirahamwe ikigo gikuru cyitwa the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy, no kuvuga ikigo gikurikirana cyane ibintu bijyanye n'intwaro ibereye hamwe na n'ishyirahamwe yitwa Foundation Max van der Stoel. Ni ishyirahamwe risanzwe naryo nyine rifasha mu gutsimbataza intwaro ibereye mu bihugu bitandukanye. Hanyuma abo nibo badufashije gushobora gutegura uru ruganda
ruherutse niragira mu Buhorande. Ubwa mbere nagira nongere ko gatoyi inkuru ngo ishyirahamwe SEDAC ririmo bateguye iyo nama izoba yuko muri SEDAC dusanzwe turwanya ibintu bijyanye n'amabi atewe n'ibirwanisho canke abantu bashobora kwiyumvira gushikira ku butegetsi baciye mu nguvu. Ubwo rero nk'uko twari dusanzwe tubikora i Burundi, twigisha abanyagihugu ingene bo kwigenza imbere no hagati n'inyuma y'amatora, twiyumviriye turi kumwe n'iri rindi shyirahamwe rya Mariage yuko aha mu Buhorande dusanzwe tuzi ko abantu baba hanze y'igihugu bafashije cyane mu bintu bijyanye n'ubusasagaza amahoro n'umutekano, kandi tukaba tuzi yuko ijwi ryabo rishikira abanyagihugu benshi i Burundi. Tukiyumvira ko noneho bashobora gufasha no mu kugira ngo amatora ategurwe neza, agende neza. Hama ikintu nagomba kandi gusa n'ucyansaba nk'anahe jambare n'uko iyo umuntu ateguye uruganda abafise intumbero agomba kandi gushika ko nagomba kumubaza uno munsi ko karasigura ingene iyo nama izogenda yuko hari icyo bayiyumvira kimwe mu bintu bizova mu nama izova.
Urakoze cyane Eric. Iyo umuntu ategura ikintu yama afise intumbero, mu ntumbero yacu mu rugo ruganda turashaka ko twugira amatora mu mahoro, tukagira amatora rusangi kandi tukagira amatora yemewe na bose. Niyo ntumbero y'urwo ruganda tuzungira ku wa gatandatu. Hanyuma ngarutse gatoyi kuri bimwe nababwira nti Abarundi basanzwe baba hanze twabonye ko aya matora bayakurikirana cyane. Nicyo cyatumye tuvuga duti aba Barundi ko basanzwe bafasha cyane mu Burundi, haba mu bijyanye na politiki, haba mu bijyanye n'imibereho y'abanyagihugu, haba mu butunzi bw'igihugu, byoba byiza ko aba Barundi kubafasha kuraba ukuntu boza barajya hamwe bagakurikiranira hafi ibiri kubiraba mu mategurwa y'amatora twimirije. Hanyuma tukavuga duti ntibarabe gusa ka bururirizi, ahubwo turabe icyo twashobora gukora kugira ngo abo Barundi babicishije mu Barundi babaserukira bashobore kuba ivyabona by'ukuntu imyimenyekanisho izogenda i Burundi, amatora azogenda hamwe n'amaharugwa y'amajwi ukuntu bizogenda. Kukubera iki twiyumvira icyo kintu, kukubera nk'uko umushinga na Eric yarabivuze, abarundi baba baba hanze bashikira umuntu wari wese I Burundi turi ngaha hanze ariko imitima yacu n'amaso yacu bya mahafi I Burundi turanzi ibiba buri munsi no kuvuga ko ejo cyangwa hijya yejo niyo aba barundi bazoba baserukiwe bazoronka inkuru atari mbarirano ariko inkuru biboneye babyiwe nabo barungitse kujya gukurikirana amativi y'amatora I Burundi icyo rero kizotuma yaba abarundi baba hanze twemera ivyavuye mu matora kubera tuzoba twavyikurikiraniye bikanatuma kandi inshuti z'u Burundi nazo zemera ivyo byavuye muri ayo matora kuko twebwe ijambo twebwe turi hampande y'izo nshuti z'abarundi baratwumviriza cyane gusumba ijambo ryuba rije riva I Burundi
ne Edouard Hakizimana garutse kandi nagomba mbaze umushinga na Jamari Nduwimana ko barateguye urwo ruganda rwujanye n'amatora mwana ngo mamubaze ko hari indi migambi baba bategura ibandanya kuko
urakoze cyane Edouard kandi nagomba ndababarire yuko burya demokrasi ntirera mu matora gusa demokrasi irabandanya n'inyuma y'amatora na cyane cyane muri ibi bihugu by'iwacu usanga demokrasi ari ni nacyo gituma rero uburyo bwo gutwara bushasha abantu bataramenyera cyane demokrasi ntihera y'amatora aheze demokrasi ni intwaro ibandanya hanyuma demokrasi mukaba muzi yuko ari intwaro yihamagarira abantu kujya mu mahiganwa bakitoregwa n'abanyagihugu hanyuma uvuza mahiganwa no kuvuga ko harabaho ubutsinda hanyuma harabaho n'utsindwa mugabo yabutsinda yabubatsinzwe abo bantu bose bagomba kubandanya guterera mu byiyumviro byotuma igihugu gitera imbere twebwe rero tukavuga duti amatora aheze demokrasi igomba kubandanya tugomba gufasha abantu kumva na cyane cyane icyari cyo demokrasi kuko demokrasi murazi yuko ni intwari ibereye ariko abantu bose bayumva kandi abantu tuyumva ugutandukanye inyigisho rero zizotegurwa kugira ngo dushobore gufasha abandi bose buba bashaka ko intwaro ya demokrasi tuyumva I Burundi tukayitahura.
Ni Philippe Masabo I Bujumbura. Nagira mvuge ko iyo nama birumvikana ko ari nama ikomeye kandi nama itegeza kuzovamwo ivyiyumviro byinshi byiza bizofasha cyane cyane muri kiringo cy'amatora. Nagira mbaze umushinga ntaje Jean Marie imigambi canke ingene uburyo bategekanya kugira ngo ibizova muri iyo nama cyangwa ibizova bikavugwa muri iyo nama bishobore kumenywa n'abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nabo baze bumve ibyo byiyumviro bashobore no kubibona babere n'impanuro y'ingene bo kwifata muri icyo kiringo kigiye kuza cy'amatora.
Urakoze cyane Philippe. Mu gihe ubwo ruganda ruzoba ruri ko ruraba kuri wa gatandatu hariho abantu bazoba bariko barandika ivyo tuzoba turiko turaganira hanyuma ubwo rwandiko tuzorunonosora hanyuma turusohore sedaki Burundi bazoronka urwandiko hanyuma abaserukira Uburande I Burundi nabo bazoronka ubwo rwandiko kandi ariho n'amashyirahamwe y'Uburanda asanzwe akorera hiye I Burundi nabo tuzobaha urwandiko hanyuma kandi tutibagiye n'abategetsi b'u Burundi duhereye tubicishije kubaserukira u Burundi ngaha mu Buhorande ni ukuvuga ko rero abanyagihugu bose b'u Burundi bazomenya ibyavuye ngaha muri uru ruganda kandi noneho ntiruzoba rubanye n'urwa nyuma hariho n'izindi turi ko turategura imbere y'uko amatora aba.
Masabo Philippe I Bujumbura cyo kubaza birakwiye yuko nkuko mariko murabizi nkuko mutegura abantu abarundi basanzwe babahanze bamwe mu gifaransa bavuga ati diaspora Burundi bamenya by'ukuri wa mugani bakanaterera n'ivyumviro vyiza kugira ngo amatora azogende neza n'ivyo sinzi rero icyo mutegekanya umva muratanguye umugambi ngahi burayi mugabo hariho n'abandi barundi benshi bari mu bindi bihande by'isi nk'abari muri Australia canke bo bari muri Amerika sinzi yuko hari umugambi ro mufise wo kongerereza ico cimviro kugira ngo nabo bashobore kubironka wa mugambi bazonaronke n'ivyimviro bizoba vyavuye muri yo nama no vuga yuko ari y'umuco wa mbere izo bitanguye ivuga ivy'amatora kandi igomba kuzokwereka abarundi bari hanze ko bagomba guterera gacu mu kubumwe kugira amatora azogende neza sinzi ko umugambi wa mufise
yego mu byukuri umugambi twiyemeje no kuvuga SEDAC na Intercontinental nuko twoshobora kuvugana n'abarundi aho bari hose abarundi baba hanze murazi yuko abarundi baba mu mihingo ine yose y'isi hanyuma kugira ngo dushobore kubashikira nibyo n'icyumviro ariko murazi yuko ari icyumviro kiba gikeneye uburyo uburyo bunini cyane no mu byo twavuze ko abarundi baba hanze boshobora kuba ivyabo na ibizoba biri kubiraba mu matora no kuvuga ko abo barundi twipfuza ko bova muri iyo mihingo ine yose y'isi turiko turaraba rero ukuntu twoshobora kuvugana nabo barundi baba mu yindi mu bindi bihugu tubikishije ahanini ku nshuti z'abarundi tubikishije kandi no ku bantu no kubaserukira u Burundi muri ivyo bihugu nka Edouard ahubwo mboneho nakaryo yaba Edouard cyangwa yaba umushinga nawe Frederic mwebwe mubahiyo muri Amerika ejo nimwumva tubateye akamo tuvuga duti rega wa mugambi wacu tugomba kubandaniriza hiyo nimuzo tangwe rero kuduterera gacumu kubumwe mu kudodora aho muri muvuga muti hari haba abantu bagomba kuza kuraba bene wabo bari ngaha aba baganirira iki mugabo barakeneye ubafasha ubafata mu mugongo
araje y'i Burundi nagenda bashimishime cyane cyane kwico cyumviro hamanda nasabendo kuri aka kanya ndonkeyeho wa mugani muri ko bariko baramamaza ibikorwa mugiye kuzokora kuri wa gatandatu ikanda nasabe n'abaserukira amaradi atandukanye ari ngaha mu Burundi baba bariko bazokurikirana ikiganiro bakavyumva bazodufashe bakomeze batanga ivyumviro bizaba byavuye muri iyo nama banabivuga nibaza yuko binashitse na twese turi ni Burundi mushinga na Jean Marie bishobora gushika tukana gusaba dukoranye n'abaserukira amaradi atandukanye nga umuraka guhamagara ugatanga icegera n'ibizaba byavuye muri iyo nama hamwe benshi mu vya kandi azi ko benshi bazovemera ko bakeneye yuko abanyagihugu bimenya imbonera ko isamirize nazo ikaba ari kimwe mu bifasha kugira ngo bisamiranye bitanga amajwi y'ibikorwa biza nk'ivyo biko birakogwa abanyagihugu benshi bagaca bavyumva
kazobara kandi ukeza cyane kuvuganira na bene wacu i Burundi urumva aho nibaza ko atangurane
bara kuzimana kibazo na nagomba kugira ngo nshimire Jean Marie nongera shimira n'abari ko bakorana nawe uwo mugambo ubwo uganda ariko arategura ndibaza ko ari ntango nziza aba mbonewe nakajyo ko kubura abandi barundi bo bafite umugambi mwe nuwo kugira ngo ashobore nabo nyene kugira aterereye mu gihugu cacu interanire yose irashobora ico ifashije nk'aba ibijanye no guharanira agateka kazi na muntu ibijanye n'iterambere n'ibindi byose ndashimye cyane ndabaza ko Jean Marie inzira nziza urakoze cyane Jean Marie
Mushana Jean Marie nashaka ndababaze nashaka mutubwire ikintu gushika bumaze kubona ko ari ikintu gisane cyabagoye ni nk'iki no gutumira no gushikira abarundi bose no kubumvisha ko inama nkiyo ikeneye cyane n'iki
novuga ko ari ivyo bibiri gushikira abarundi kuko gushikira abarundi murumva birasaba uburyo nivyo turi ngaha turashobora gukoresha ubuhinga bwa none nka za internet cyangwa iki mugabo ntibihagije hanyuma ikindi cya kabiri nacyo novuga no kubumvisha ko uruganda rw'ubwo rukenewe murazi yuko mu buzima bwa none ino tubayeho ubuzima butandukanye abantu turiruka ibyo nino umuntu rero kumubwira uti ku wa gatandatu turiko turategura uruganda yarasanzwe afisa kandi gakogwa kashobora gutuma ubuzima bubandanya kugira ngo agahebereye aze muri urwo ruganda murumva ko biba bitoroshye ariko twarashoboye kubumvisha mu nzira dushoboye ko ubuzima aya matora ari bwo buzima bw'iwacu ibyo dukora byose bikenewe ko tugira amahoro mu gihugu atukagira amatora agenda neza amatora twemera twese gutyo bikadutuma na twebwe mu dukorwa twacu dukorera Burundi dushobora kubandanya
hari n'ikindi kibazo gihambaye cyane gose kivugwa cyane gose muri iki gihe aho usanga kenshi na kenshi amashyirahamwe nkayo ari amashyirahamwe naho yoba afise intumbero nziza usanga bashobora kuvuga ko ari amashyirahamwe yegereye ubutegetsi canke amashyirahamwe agwanya ubutegetsi kugira ngo ibyo bibazo byose nti zyagirizwe canke ntibyikekwe kwishyira mu rongo ye eka n'uruganda mutunganije mu bigenza gute uburyo kugira ngo abantu ntibaze bibinuba iryo shyirahamwe baba bagwanya ubutegetsi canke abegereye ubutegetsi ni nk'ibi
murakoze cyane kuri icyo kibazo mu banyige Frederic kandi nibaza ko cyari gikwiye kuko ibibazo nk'ibyo birakunda gushika mu by'ukuri ariko rero jewe ndafise amahigwe isosiyete yanjye Intercontinentale nibaza yuko abarundi benshi cyane barayizi baba abari ku butegetsi cyangwa abagwanya ubutegetsi
nitwovuga abagwanya ubutegetsi twovuga cyane cyane abatavuganwe n'ubutegetsi
murakoze cyane yo societe Intercontinentale ni societe isanzwe cyane i Burundi kuko ndakunze kugenda i Burundi nkunze gufasha cyane abarundi na cyane cyane mu bikorero twabo hama bo bantu bikorero twabo sanzwe fasha so kuvuga ko fasha abari ku butegetsi cyangwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi byo bufasha abari bo bose i Burundi nibaza ko babizi hanyuma ku bw'icyo rero sinibaza ko ejo cyangwa hirya y'ejo hari umuntu azoza kumbarira ngo nakoze uruganda rw'abatavuga rumwe na leta nakoze uruganda rw'abavuga rumwe na leta oya ariko ni byiza cyane ko mumba ngiye icyo kibazo hanyuma kandi n'ikindi nokongera ko nacyo nuko gifite yiwanje ntabwo iri mu bya politike society wanje irigenga ikora ibyayo iri mu bintu bijanye n'ubutunzi
nagira ndamwohirire kumvuga ko ishyirahamwe SEDAC ni ishyirahamwe rihurikiyemo abantu benshi bahoze bari ku rugamba aho usanga harimo abantu bafise ibyumviro bitandukanye mbere nagomba kuvuga ko no mu bikorwa dusanzwe dukora i Burundi dusanzwe dukorana n'abantu bari mu mikwa itandukanye nk'uko nari ko ndabivuga kare iki kibazo cy'amatora dusanzwe tugikora i Bujumbura mu Burundi no mu zindi ntara zitandukanye aho duhuza urwaruka rwo mu migambi itandukanye yabayishyikiye ubutegetsi cyane abatabushyigikiye kandi tukabahuza tukabereka inzira bufata imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mu gusozera nashaka mbaze nsabe umushyirantahe Jean Marie Nduwimana tubwire majambo make cyane rwose ikibazo gisa n'icyabajijwe ariko nashaka atubarire neza atubwire ikintu yifuza ko inyuma y'urwo ruganda ishyirahamwe ryiwe rifatikanije na SEDAC byoba byaranguye aho inyuma y'uruganda
icyo tuzoba twashyitse ko inyuma y'urwo ruganda nuko tuzoba twashoboye guhuza abarundi hanyuma tukababwira bakumva bo nyine bivuye mu kanwa kaba k'uwo muntu azoba yavuye i Burundi kuko uwo muntu azoba yavuye i Burundi n'umuntu ava mu mashyirahamwe ategamye leta hanyuma bakumva n'amajyamba azoba yavuzwe n'ubuserukiro Burundi ngaha mu Buhorande bagashobora no kumva abandi barundi baba hanze ibyo basanzwe bakorera i Burundi gutyo nabo n'uwoba atarafise icyo ashobora gukorera hariya avuga ati nanje ibi bintu ko bishoboka i Burundi reka aya matora ndayagira iwanje ndayakurikirane hanyuma ejo nanje shobora gukora icyo nokorera i Burundi mu gihe amatora azoba yagenze neza atanduru yahabaye
Jean Marie Nduwimana ndabashimiye cyane gose kunyishu mwatanze eka no ku mugambi mwadushikirije w'uruganda muzokoresha ku munsi wa gatandatu ndabashimiye namwe mushya na Philippe Masabo umwanya ika ibihe bigeze kure mu Burundi nawe Edouard Hakizimana ndagushimiye cyane gose ndagushimiye nawe mushya na Eric Niragira mwakoze mwese
nijye wonda bashimiye Frederic.
Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Murakoze cyane bwana Frederic.
Ndashimiye kandi n'inshuti zose z'Ijwi rya Amerika cyane cyane abakunzi b'ikiganiro iha ijambo abanywanyi b'iradio Ijwi rya Amerika.